bose uko ari bane abakenyezi babiri n'abagabo babiri bahaniwe icyaha kimwe ukugaragaza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu iki cyaha cyahindu mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze sentare nkuru ya bubanza ari nayo bakatiye uyu munyororo yari yavuze ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu iki kirego kandi ni nacyo icyariho cy'umushyikirizamanza wa repubulika muri iyo ntara y'uburengero bw'u Burundi yari yabegetse ko amezi abiri imbere yaho bagihagarikwa twese umunyororo w'imyaka ibiri n'amezi atandatu Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi Terence Mozenzi na Egide Harerimana bategerezwa kandi no kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe umwe imodokari barimwo akuma gafata amajwi amatelefone yabo n'udutabo bari bafise urukiko rwategetse ko bisubizwa ikinyamakuru iwacu bakorera mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umushyikirizamanza yari yabasabiye gufungwa imyaka cumi n'itanu ibikoresho bari bafise bagifatwa nabyo bikaba umutungo wa leta iyi ngingo yari yamirijwe n'imiryango mpuzamakungu itari mike iharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu n'ubwamenyeshamakuru muri uku kwezi kwa mbere RSF ryicisha ripari mu Bufaransa ryasohoye urwandiko rusaba abantu gusinya petition yo gusabira kurwajya abamenyeshamakuru CPJ nabyo ryicisha ryo New York muri Amerika rifatikanije n'andi mashyirahamwe bahurira mu na n'ibise One Free Press Coalition bashyira dosiye yabo kuri cumi za mbere zirashinga mu isi kandi zihutirwa ku gico zikorewe icyo gihe muzokimumo waserukira CPJ munsi ya Sahara yaha ikiganiro cyihariye ibyo bya Amerika.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose kubona urubanza n'ifungwa ry'amenyeshamakuru ba iwacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa none heraba bashobora guhanisha imyaka cumi n'itanu y'umunyororo ibikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bwo gusubiza ibyiyumviro ubw'itangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge birerekana kandi ko hakenewe ibikorwa byihuse CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ko iyi dosiye itibagirwa kandi ko iyi myaka leta ariho gufungwa cumi n'itanu idashyitswa kandi abamenyeshamakuru barekurwa atabisabwe n'ibyo bagirizwa bihebwe.
Umwe mu bashingwamanza baburanira abamenyeshamakuru ba iwacu yabwiye abamenyeshamakuru ba Bubanza kuri uyu wa kane ko bari bagenzi be bagiye kungururiza iyi ngingo. Maitre Martin Ndayisaba yamenyesheje ko bafite iminsi mirongo itatu yo kubikora. Abakozi ba iwacu bari bahagaritswe ari batanu. Umushoferi wabo Adolphe Masarakiza yari asanzwe yidegenzera kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'ari mu mwaka uheze yejejwe. Bagifatwa bari muri komine Musigati intara ya Bubanza bariko barondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciwe mu makomine atari make ya Bubanza werekeza mu ishyamba cimeza rya Kibira wari waturutse mu ntara ya Kivu Manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhari w'inyeshyamba Red Tabara urwanya leta y'u Burundi wemeje ko bateye bari abagwanyi bawo. Igipolisi cyo cyatangaje ko bari abagizi ba nabi kandi ko cishemo cumi na bane gifata n'inkoho. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.